murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byawo muri iki gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuza nshuti muduteze amatwi, mbahikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma uyoboye iby'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze nanone ku biganiro byacu. Bakunze bijwi rya Amerika, ubu abanyamakuru twese tumaze ukwezi kurenga dukorera mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 190,000, mu gihe 2,700,000 ku isi bayanduye. Hano muri Amerika honyine iyi virusi yafashe abantu 190,000, imaze kwica abarenga 50,000. Hari abakwibaza muti, none ko iyo mibare ari myinshi, ese mwe mubaho muti? Ubwoba si bwinshi? Aho mutuye hifasha hate? Muri make nibyo imibare iteye ubwoba, kandi natwe si ukuvuga ko dutuje. Kuba tudakorera ku cyicaro mu mujyi wa Washington DC nuko akarere kose karimo virusi ya corona yahakwiriye. Washington DC ni umujyi wa politiki urimo ibiro bya presidansi ya Amerika, ni urimo ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, niho banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari bikorera, ni naho ijwi rya Amerika rikorera. Urebye ni nka kilometero imwe gusa kuva kuri kimwe muri ibyo byicaro ujya ku kindi. Tubasangize gato uko imibare yifashe. Mu karere kaguye kagizwe na Washington DC, leta ya Maryland na leta ya Virginia bamaze kwandura barenga 300,000. Mu mujyi wa Washington DC nyirizina abanduye virusi ya corona barenga 300,000. Muri leta ya Maryland na Virginia zituwemo n'abakozi benshi b'ijwi rya Amerika ho byifashe bite? Muri leta ya Maryland abantu banduye virusi ya corona barenga 16,000, naho muri leta ya Virginia abanduye barenga 11,000. Abamaze gupfa kubera virusi ya corona muri ako karere kaguye barenga 1,200. Niyo mpamvu ikwirakwira ry'icyo cyorezo mu karere dukoreramo ryatumye hafatwa ingamba zikaze zo kwirinda. Dukomeje amakuru yacu yo mu karere. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko polisi y'u Rwanda imaze gufungira amaherere abantu batabarika kuva hatangazwa amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abafunzwe bararegwa kuba bararenze kuri ayo mabwiriza. Inkuru ya Venice Nshimiyimana.
Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza bifatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adaha abashinzwe umutekano ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage, ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewismage arahamagarira leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko, hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage, kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura. Ngo ugaruka ku makuru ahawe abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe cyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe, barafungwa, baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwa muntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane, aho abagore batatu bahitwa muri Banyahe i Remera ya Kigali babwiye abanyamakuru ko abasirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakorewe ibya mfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko hari umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana ikongera uko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya kane z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake kandi ko batanu batawe muri yombi. Gusa rero Human Rights Watch ivuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ku ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Iryo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa Leta y'u Rwanda ku itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na Leta kandi rigatangaza amakuru afitiye akamaro rubanda nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru. Ibyo ari byo byose, uwo muryango urasaba Leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri Stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge akaba n'intumwa nkuru ya Leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe, bafungwe cyangwa se bacibwe amande ariko ntibabone igisubizo. N'ijwi rya Amerika ryasabye Minisitiri Johnston Businge kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch ariko ntarasubiza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Mu Burundi ejo kuwa gatanu urukiko rw'ikirenga rwaburanishije mu bujurire urubanza rwa Germain Rukuki wakoreraga umuryango ACAT Burundi urwanya ihohoterwa rya muntu. Yafashwe mu mwaka w'2017 akatirwa gufungwa imyaka 32 umwaka ushize amaze guhamwa n'ibyaha birimo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Germain Rukuki yahoze akorera ishami ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yatawe muri yombi mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Igipolisi camusanze muhiri we muri karitsiye ya gatandatu mu Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umwaka umwe sentare nkuru ya komine Ntahangwa yamukatiye gufungwa imyaka 32 yagiriwe n'ibyaha bitandukanye harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kuri uyu wa gatanu urubanza rwahamagajwe muri sentare nayo inyuzwa y'igisagara cya Bujumbura. We n'abamwunganira bitwaye mu gisata cya gasamburamanza kugira ngo gitegeke sentare ya mbere sambura urubanza rwa mbere maze arekugwe canke aburane yidegembya. Abamwunganira bashikirije sentare ku ibyaha yagirizwa atabihuriye n'igihano Germain Rukuki yakatiwe. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri ACAT Burundi ishirahamwe Germain Rukuki yakorera aradondagura amahinyu yashikirijwe sentare muri iyo dosiye.
Urubanza rwa Germain Rukuki rwaranzwe n'uko mubuza uburenganzira bwo kwiregura nk'uko amateka bitegekanya. Tukovuga ibwirizwa shingiro kambere n'itegeko rigenga iburanishwa imanza z'ibyaha bakimwumviriza mu biro bikuru by'iperereza bamwankiye yuko agira n'umushingwamanza mwumviriza. Hanyuma ariko ibyo bafatiye ngaho kambere atarose n'umwanya wo kuraba ko ibyo ariko aravuga ari byo byanditswe akaba ari byo biza gukoreshwa mu masentare nk'uko menga n'ibyemezo bya sentare kandi byafashwe hatisunzwe amategeko. Hari kandi ibivugwa n'umushikiriza manza ko Germain Rukuki yagiye ngo mu byo gutembagaza ubutegetsi akamwagiriza n'ibindi byaha bitagira ifatiro. Ahambere twovuga yuko mbere hari naho usanga umushikiriza manza ariko yagiriza ishyirahamwe ACAT Burundi mugabo ubundi mwanya ukabona ariko avyegeka kuri Germain Rukuki. Hanyuma Germain Rukuki na ACAT mu Burundi nabo bari abantu babiri batandukanye. Twovuga mbere ikindi kintu gihambaye yuko umushikiriza manza yagiye arahindura ibyo yari yitwariye Germain Rukuki cyane cyane mbere agasangazanye ibintu bishasha Germain Rukuki katigeze yumvirizwamo mu gihe urubanza rwari mu itohoza. Nivyo nyene bikaba biteye kubiri n'amategeko.
Ayo mahinyu ni nayo asubigwamo n'urunani mpuzamakungu rw'abaharanira agateka kazi na muntu ku isi FIDH, Federation Internationale pour les Droits de l'Homme. urunani FIDH rugaragaza ko igihano cyo gufungwa imyaka 32 cyakatiwe Germain Rukuki ari cyo gihano cya mbere kiremereye cyakatiwe uharaniye agateka kazi na muntu mu Burundi kuva igihugu cikukira. Ni igihano kiri hafi y'igihabwa abantu bagirizwa ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Urunani FIDH rugaragaza ko ari nk'ubutumwa bwahawe abaharaniye agateka kazi na muntu bahunze igihugu kuyo hagira ufatwa muri bo yari kugirirwa nabi. Ishirame Akate Burundi Germain Rukuki yakorera ririze ko abacamanza bo muri sentare ntayinyuzwa bazotegeka isubirwamo ry'ubwo rubanza maze igihano yakatiwe kikavaho canke kikagabanuka.
Akate Burundi rero rizeye yuko sentare ntayinyuzwa mu gisata cyayo ca gasambura manza na burya ari sentare iri hejuru yandi masentare yose mu gihugu ko izobona ayo mahinyu yatuwe hanyuma igasambura urwo rubanza kugira ngo yubahirize amategeko mu gihugu na naco gikuru ihamagariwe. Twebwe muri Akate turazi neza yuko Germain Rukuki atakintu cicaha na kimwe yo kwagirizwa gushikaho sentare y'urubanza rwo gufunga Germain Rukuki imyaka 32 kandi biboneka yuko atakabi atacaha yakoze tegetse ufitiye mashirahamwe yigenga aranira gato yakazi na muntu kuko byagaragaye imbere aho gashikaho afutwa. Ariko ikiyobaza ubutegetsi no munsi nuko abandanya akora agaragaza karakorerwa abanyagihugu iminsi yose kandi biriko bikorwa n'izo nzego za leta nyine.
Igihe yafatwa igipolisi cyeretse sentare inzandiko nyinshi zafatwe mu rugo rw'uwo mugabo yakorera kandi ihuriro ry'abashingwa manza ba Katolika mu Burundi Association des Juristes Catholiques de Burundi agatwara n'ishami ryitwa Njabutsa Tujane. Izo mpapuro ni nazo ubutungane bufatira ko mu kwerekana ko harimo izerekana ingene abagize imyerekano ubutegetsi bufata nk'imigumuko mu mwaka w'2015 boba baraguze ibigwanisho ibyayuramutwe n'injya bafungura. Igipolisi n'ubutungane kandi byerekana ko uwo mugabo yari mubaha amakuru oni n'ayandi mashirahamwe ku isi maze bagasohora amaraporo ubutungane buvuga ko abahengamye ku Burundi. Urubanza rwo kuri uyu wa gatanu rwamaze umwanya muto kuko abacamanza b'igisata cya gasambura manza muri sentare ntayinyuzwa baciye bavuga ko bazofatira ku nzandiko zo kwiregura Germain Rukuki n'abamwunganira bagiye barashikiriza sentare biregura. Urubanza rwashezwe mu mwiherero ingingo ya nyuma izomenyekana mu minsi 60 iri imbere. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu yimunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Leta ya Uganda irategura kubuza abashoferi b'imodoka zitwara imizigo ziva hanze kwinjira mu gihugu mu rwego rwo gukumira virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Mu gihe umubare w'abanyagihugu banduye indwara ya corona ukomeje kugabanyuka kandi abenshi bakaba bamaze gukira no gusezererwa amavuriro, ibipimo by'ubuzima byakozwe muri iki cyumweru byose byerekana ko abantu batanu bamaze gufatwamo iyo ndwara ari abanyamahanga kandi b'abashoferi b'amakamyo. Ibi ntabwo byaguye neza abanyagihugu ku buryo bakomeje kubyinubira ku mbuga nkoranyambaga za interneti hamwe no mu itangazamakuru. Bamwe bavuga ko izo modoka zitwara imizigo ziturutse ku mwaro wa Mombasa muri Kenya hamwe no muri Tanzania zohagarikwa burundu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu Jeje Odongo yavuze ko ibyiyumviro by'abaturage bifite ishingiro, akaba leta yatangiye gushaka umuti wo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi baturuka hanze.
On Tuesday, our tally
ati ku wa kabiri wa kino cyumweru twabaraga abantu cyose. Ku munsi wa gatatu wakurikiyeho bari bageze 61, hamaze kwiyongeraho abantu batanu banduye kandi abo batanu bose bari abashoferi b'amakamyo, bane b'abanyakenya hamwe n'umwe w'umunyatanzania. Ubu turimo kwiga kuri gahunda yo kugira ngo umushoferi uzatwara imodoka kuva mu kindi gihugu akagera ku mupaka wacu azahasange undi mushoferi, hanyuma ya modoka ye iramutse yari irimo gukomereza urugendo rwayo mu kindi gihugu, uyu mushoferi nawe azageza kuri uwo mupaka nuko ahasange undi mushoferi w'icyo gihugu nawe ayitware. Ibi nibyo tukirimo kwigaho. Kugeza ubu Minisiteri y'ubuzima yemeza ko hamaze kugaragara abandi bashoferi banduye babiri b'Abanyatanzania baturutse ku mupaka wa Mutukura bongereye umubare w'abasanganywe virusi ya corona mu gihugu kugera kuri 63. Ariko abashoferi batatu b'Abanyakenya hamwe n'abandi babiri b'Abanyatanzania bo akaba basubijwe iwabo, abandi babiri bo akaba bakirimo kuvurirwa mu gihugu. Kuri uwo mubare w'abanduye abagera ku 10 nibo bakiri mu mavuriro, kuko 46 bo barakize, kandi abagera kuri 7 akaba bamaze gusubizwa mu bihugu byabo kugira ngo bavurirwe hafi no mu rugo. Ku byo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kutinjira mu gihugu, Perezida Museveni yaraherutse kuvuga ko kitashoboka kuko zitwara ibintu bya ngombwa kandi bikenewe cyane mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi aho zimwe muri izo modoka ziba zigarukira. Nyamara ariko ku rubuga rw'itangazamakuru rw'ishyaka riri ku butegetsi NRM hari inkuru yuko umukuru w'igihugu ari hafi gufata icyemezo cya nyuma kigiye gukemura iki kibazo burundu, ariko ntabwo byamenyekanye neza ari cyo guhagarika izo modoka ziturutse hanze kutinjira mu gihugu. Perezida aramutse afashe icyo cyemezo ntabwo byagira ingaruka ku gihugu cya Uganda cyonyine, ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi bikoresha umuhanda wa Uganda kubona bimwe mu bintu bikura hanze biturutse i Mombasa. Ukurikije Minisitiri Jeje Odong, undi mugambi leta iteganya ni uwo gukorera abatwara izo modoka ibipimo by'ubuzima byihuta bishobora kumenya uko amagara yabo yifashe mu minota 10 yonyine, nuko abazima bagakomeza n'urugendo. Atariko ibyo bipimo birahenze cyane kuko bikenera idolari 65 kuri buri muntu. Ibivuze ko niba buri kamyo ibirimo abantu batatu byaba bivuze ko hapimwe abantu 3,000. Byaba bivuze ko hapimwe abantu 3,000 byasaba leta amadolari 195,000 byo gukorera ibipimo abantu 3,000 bakora muri izo modoka gusa buri munsi, ikintu cyaba gihenze cyane ku gihugu. Yavuze ko ku mipaka ya Busia na Maraba hagati y'igihugu cya Uganda na Kenya hambukira amakamyo agera ku 1,000 buri masaha 24. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi, leta irahamagarira intara zose z'igihugu kwegeranya imfashanyo zo kugoboka abantu bagera ku 30,000 basenyewe n'imyuzure. Elo Jwirika neza aratubwira ibindi.
Imiryango yateshejwe izabo kiratse mike yaronse amahirwe yo kuja kwaka indaro mu duce tutakubiswe n'imyuzure yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara Chaussée d'Uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura n'igisagara cha Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bagize uhanini n'abirimizi bemeza ko batagira icyepfo cha ruguru.
Turakenye ifungurwa ibyombo byatwawe byinshi, ibyambagwa byaranyitse n'amazi menshi. Nakimwe noneho twikorako
amazi naho twateye ibintu amazi naho yarahateye byaraba ibiharage bihe ibiharage bihezeyo ibijumpu byaboreyeyo nta hantu naho dufise duti ahubwo inzara ihigiye kutwica n'uturi mu zindi twakuyeyo amazi ace yuzura abameshi ahariho turagowe n'icyo tujya niza niza kutuyiro dusindara kukaburimbi nkajyewe nagiranze kuri ayo biharage nateye nabamuye akamazi agera agera iyo hejuru ntiworo banguro ntiworo nakimwe
ehe tujye guaha ugiyeyo ajye guaha ibijumpu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tujye gushira ahubwo emwe sinzi giye kubaho gute nyene ko ari gupfa ubu n'ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimbugwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntitugira kepfo cyaruguru ubu ho nyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuri ubusahani bwose ari gihe uwajabura agasahani kamwe nibyo nukuri tugiye kubaho nabi.
Abanyeshuri nabo mu gihe gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri cyatanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga byigana.
Ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe yaratwawe ibintu byose byatwawe n'impuzu tujyana ku ishuri zose zaraguye ko n'amatafari nakuva kuwa mbere turagana ku ishuri. Nago turonge ibifungurwa byiza nawo tubikura.
Bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera kibanza babaregeranijwemo kugira ngo birinde indwara bashobora kuhandurira.
Mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza, hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacu.
Mukurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye. Ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye imfashanyo umwe wese uhereye kuri arenga yome bunyoni y'umutekano afatiye kucamukoze ko kurusha.
Turamire na cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye
kuronga udusuguti na mata kugira ngo abana bashobore kuronga gahengo abavyeyi nabo ntakundi turaba turatubiza mugabana nibatwayagurire ko kwaronse rero amakarato amajana 330 y'amata beni karato 113 z'ibisuguti
Pascal barandagiye mugenzi we w'intware hagati na wati
no vuga mukanyi sase leta yashoye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganyo bwo gufatara munda amatoni 28 y'umuceri ntacitazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo
urwo rukundo yarushimangije akarorero
twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi bibabaye ko byarabaye n'ahandi abarundi yo twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana munda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe sashobe kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo
uko gushigikirwa uyu mufasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe cy'imvura nk'uko bikunze kuba kubaba hafi ya Rusizi buri mwaka
kandi dukacha dusaba ko leta yadufata mu mugongo mu kudukorera urwo Rusizi barugomere hari ukuntu bashobora kugomera nyene amazi kugira ngo ntazoyengure kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura
Imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse kuyatumye n'ikiyaga Tanganyika kirenga inkombe amazu n'akorerwa ucuruzwa hakarengerwa hayi Bujumbura no mu ntazumanuko bushije uburengero no muri karitsiye yitwa Kajaga hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye imiryango myinshi byabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri Hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere y'ugutaha mu ngo zabo nk'uko bamengo bariko bajabutswa inzuzi canke imigezi nyezi na Hirya mu ntara ya Bubanza hitwa Kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu arenga 30 n'ishuri rimwe byarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na irononekara ku birometero hafi 16 uvuye mu gatumba naho mu muji wa Uvira muri Congo n'imiburiburi abantu 46 barahitanywe n'imyuzura mu ntango z'iyindwi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi imiryango itagengwa na leta ikorera hanze y'igihugu COSOM FORSC Ligue Teka Akat Burundi APRODH na SOS Torture Burundi yibumbiye hamwe mu rugaga rwo gukurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mbere y'amatora mu gihe cy'amatora na nyuma yayo mu itangazo bashyize ahagaragara bavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka abantu bishwe mu Burundi ari 63 abandi 14 barashimuswe baburirwa irengero bemeza ko bikorwa n'inzego z'umutekano za leta baramagana kandi ukutihanganirana muri politiki mu gihugu bateye muri gishaka CNL riyobowe na député Agaton Rwasa mu itangazo ryasohoye rivuga ko abayoboke baryo bicwa abandi bagatotezwa ni inkuru ya radio ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Iyo tangazo mugambwe sene bashize habona kuri no wa kane gerekana ko uko amatora yegereza ariko ibintu bitera byinyuka ku rubuga rwa politiki umuvugizi wo mugambwe yatanze uturorero tumwe tujanye no kutihanganirana hamwe n'agatotezo kagirirwa abanywanyi w'umugambwe sene ravugira
umugambwe sene uratewe impungenge n'ingendo yo gufata gupfunga no guhohotera abanywanyi umugambwe wakize ku ntonde z'abitoza ku nzego zitandukanye co kimwe n'abazuhagararira umugambwe ku kazu kitora bamaze gushikirizwa umugwi uje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu no mu ntara ikigaragara kandi giteye isoni nuko abakora izo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zacyo ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nawe bacuditse bamwe mu bajeje intwaro bakomoka muri uwo mugambwe bamwe mu gwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi na bamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi ku vyerekeye abamaze kwicwa no kubugwa irengero tutiriwe turadondagura bose umugambwe CNL uratanga uburorero mu ntara ya Bujumbura makubine ya Mubimbi Isare Mutimbuzi na Nyabiraba, Ingozi makumi ya Marangara na Nyamurenza, Igitega Mujansoro, Muyinga makumi ya Giteranyi, Gasogwe na Butihinda, Mukayanza makumi ya Kayanza na Matongo, Murumonge muri komine Rumonge, Mugisagara cha Bujumbura, Mukamenge, Muntara ya Ruyigi komine ya Bweru, Rutana muri komine ya Giharo, Bubanza muri komine ya Gihanga, Kirundo, Cankuzo, eka mbere n'ahandi.
Aha, Terence Manirambona atangiye ibiharuro vyerekana ko abanywanyi umugambwe avugira itotezwa ryabo ataragaseseshwa rumuri afatira kubafungiye mu mabohero atandukanye baremintanirijwe kugira bikunde ntibabandanye ibikorwa vya politike.
Amaremenanya akoregwe nyankamugayo n'abakunzi b'umugambwe sene aribonekeza ijya nino mu gihugu. Twotanga uburero inyarusange Igitega, Muyira, muri Kanyosha, Mutimbuzi, Mishiha, Cankuzo, Karusi, Vyanda muri Bururi, Ndava na Nyabihanga muri Mwaro ikana handi. Hari abapfungwa igihe kinini atawubagiriza batagira dosiye, abandi manza zabo zikadindira canke nizigere ziburanishwa muri Sentare. Hari nabetejwe n'ubutungane ariko ntibari kugwe bakaguma bavundiye mu mabohero. Gushika ubu mu gihugu cyose duharura abapfunzwe barenga 200 ijya nino mu gihugu.
Muri iryo tangazo kandi umugambwe Senere uvuga kutangazwa n'ingene imvugo za bamwe na bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye zihamagarira abacanke bariya kwihanganirana zitandukanye nibera ku rubuga rwa politiki. Mani nambo navugira Senere atanga karorero.
Munama mushiranganje ajejwe iby'imigambwe akunda gukoresha abanyamigambwe avuga imvugo nziza cyane. Agahamagarira inzego arongoye mu ntara no mu makomine yuko abantu boza barakorana. Abanyamigambwe bagakorana haba ikibazo kanaka. Ariko igitangaje nuko ayo majambo kenshi tubabara kumenya ngo aherera hejuru, tugiye hasi ugasanga siko biye. Ugasanga umukuru w'umutumba, chef de zone cyangwa urongoye umugambo uri ku butegetsi cyangwa urongoye rwawe kwa urongoye ku butegetsi ni wowe uje kwikorwa kanaka kiba kandi cyakozwe hisunzwe amategeko. Cemberageze yetu kibazo tumbega ubwo bantu koko barubaha inzego zibarongoye nta kuri umushyanganje uvuga iki nta mukuru mutuma akavuga iki tabanza kubona heshi buramatari afata ingingo wasaga agakoranya nayo imigambo akavuga nize ikogwa mukubwiye makomini ugasanga umusanesi kwa ikarabikora nshe tu musanga umusanesi abango jewe nta permanence mu gamise neza zoja nga ukibaza none atanga kubera kandi uwo murongo yatanze kumbera.
Ibikorerwa abanywanyi umugambwe SNL ntibibuza umugambwe SNL kubandanya urugamba rwa politike no kwitegura amatora yimirije mu gihugu. Terence Manirambona yibutse ibyavumerewe na kizigenza w'igihugu kubijanye n'amatora yimirije.
Twibutse ko nyirincubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inzego za leta batahengeshanije kwizeza abarundi n'amakungu ko amatora y'umwaka azobatekanye abere ku mugaragaro kandi arimo bose gusumba ayo gihugu kimaze gutunganya. Iyo ntumbero ni nziza kanatsinda nivyo abarundi bose bipfuza.
Kwiyamamariza amatora yaba y'umukuru w'igihugu, aya bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine biteganijwe kuzotangura kugenekereza rya 27 za kuno kwezi kwa kane. Imigambwe ibiri ihanganye ku rubuga ariyo Sende DFDD na SNL ikazugurura imyamamazo mu gihugu hagati. SNL uzotanguza imyamamazo mu ntara ya Ngozi, Sende DFDD nawo ukazugurura icyo gikorwa mu ntara ya Gitega.
Habaye iki mu mateka ku itariki nk'iyi? Hashize imyaka 40 yuzuye neza abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje kubohoza ingwate z'Abanyamerika bari bafungiye muri ambasade yabo muri Irani ariko birabananira. Venuston Nshimiyimana.
Ubwo hari hashize amezi atandatu ikibazo cy'ingwate z'Abanyamerika zari imbohe muri Irani cyarabaye insobe, inzira zose z'ubugururangingo diplomasi zarabaye imfabusa. Nibwo President Jimmy Carter yasabye ko hakoherezwa ingabo zo kubabohoza igihe igikorwa cyari kigiye gutangira. Indege za kajugujugu 3-8 zari zoherejwe zananiwe guhaguruka. Ubwo rero umugambi wahise uburizwamo kandi bari ku butaka bwa Irani, maze mu gihe bageragezaga gusubira iyo bavuye, kajugujugu imwe igongana n'imwe mu ndege nini 6-3 zari zazanye ingabo, maze abasirikare 8 bahita bahasiga ubuzima abandi 5 barakomereka. Bwarakeye President Jimmy Carter akoresha ikiganiro kigenewe abanyamakuru yemera ko ibyabaye ari we wabibarwaho. Ingwate zaje kurekurwa hashize indi minsi 270.
Venuston Nshimiyimana, urakoze shuti namwe mwese rwose ndabashimiye cyane. Iwanyu mu ntara rero naha ihumurije, mukomeze mugubwe neza n'andi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugira amahoro n'amahirwe, murakarama.
Abakomeje kutwumva mu masagonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho muri wa gatandatu.